ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibiganiro bisuzuma uko igihe cy'agahenge mu ntambara hagati ya Israel na Hamas kakongerwa birakomeje muri Qatar. Israel yatangaje ko yabonye urutonde rw'abajyanywe bunyago bashobora kurekurwa kuri uyu wa gatatu. Mu Burundi abatwara abantu mu babisi n'amatagisi babajyana mu ntara zo mu gihugu hagati bahagarara ku isoko rya Kotebu barinubira ko hatari isuku ikwiye.
Hamwe huza n'ingenzi zikaza ngaha zivuye mu yandi mahanga bakavuga bati dushikane muri parking iduga Gitega, iduga Kayanza, Ngozi n'ahandi bakabazana ngaha ubona yuko ari ibintu biteye isoni.
Umwe mu bakorera kuri gare yo ku isoko rya Kotebu muri Sierra Leone abasirikare 13 bakekwaho kugira uruhare muri kudeta yabujijwemo batawe muri yombi. Kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ibiganiro bisuzuma uko igihe cy'agahenge mu ntambara hagati ya Israel na Hamas kakongerwa birakomeje muri Qatar. Israel yatangaje ko yabonye urutonde rw'abajyanywe bunyago bashobora kurekurwa kuri uyu wa gatatu. Amahanga akomeje gusaba ko habaho guhagarika intambara by'igihe kirekire kugira ngo habeho ibiganiro bihamye by'amahoro. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasabye ko habaho amasezerano guhagarika ka imirwano. Fidenio Ngabo
bibaye mu gihe abanyagihugu mu ntara ya Gaza babandanya gusinzikara kurushiriza uko umunsi utashe. Antonio Guterres agira ati
it's a glimpse of hope and humanity.
Navuga ko hari urumuri rw'icyizere muri iki gihe cy'umwijima watewe n'intambara. Mfite icyizere gikomeye ko agahenge kumvikanyeho kazatuma twongera imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza bangizweho ingaruka z'intambara ku buryo bukomeye. Nubwo hari agahenge, ntibizashoboka ko abaturage bose b'i Gaza babona ibintu byose bakeneye byihutirwa.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarongereje igikorwa cyo gutanga ifashanyo igenewe intara ya Gaza mu kiringo cy'iminsi ine y'agahengwe kumvikanywe ko hagati ya Israel n'umugwi Hamas.
Umuryango ufasha abatishoboye ufite icyicaro mu Bwongereza uravuga ko ihindagurika ry'ibihe ribangamiye ubuzima bw'abana mu buryo barimo kubura ibiribwa. Oriane itanga ishaka.
Abana bagize hafi igice cy'abanyagihugu bageramiwe cyane n'inzara yatewe n'ibihe bidasanzwe cyane cyane mu bihugu byasinzikajwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe mu mwaka wa 2022 nk'uko bitangazwa n'iryo shyirahamwe ry'abagiraneza. Muri iyo raporo ikigo Integrated Food Security Phase Classification kizwi nka IPC gikurikiranira hafi ibibazo by'inzara. Kuri uyu wa kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu Save the Children ryavuze ko abana bangana n'imiliyoni 27 ku bantu imiliyoni 57 baharuwe mu bantu basinzikajwe cyane n'inzara mu bihugu 12 bivuye kwihindagurika ry'ibihe n'ibihe bitari bimeze neza muri 2022. Gwen Hines, umuyobozi mukuru w'ibiro vya Save the Children ishami ryo mu Bwongereza agira ati uko ihindagurika ry'ibihe rigenda rituma ibirere bitamera neza niko tubona ingaruka zikomeye ku buzima bw'abana zongerekana. Yongeye kati mu mwaka wa 2022 ibice 135% by'abana baharuwe mu bice by'abantu bageramiwe n'inzara. Igice cy'abo bana imiliyoni 27 basinzikajwe n'inzara bari abana bo mu bihugu vya Ethiopia na Somalia. Save the Children itabariza cyane cyane ku bana bo muri Somalia. Ivuga ko babangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe kubera imvura imaze ibihe by'imvura 5 itagwa. Hakaba hariho imyuzurire yatumye abantu 165,000 bata ingo zabo. Iryo shyirahamwe rivuga ko igice cy'abo bantu bose ari abana.
Muri Sierra Leone abasirikare 13 bakekwaho kugira uruhare muri kudeta yaburijwemo batawe muri yombi.
Umuvugizi wa leta ya Sierra Leone amenyesha ko mu bagize ibitero byari bifise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu ku munsi w'Imana mu nkambi nkuru irimo nibohero bigateshwa 13 muri bo nibo bamaze gufatwa. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umushikiranganji ajejwe gutangaza makuru Chernoba yavuze ko abo bagizi ba nabi bariko bagerageza gutembagaza leta iheruka gutorwa muri Sierra Leone. Baye ariko asigura icyo gitero cyatunguye inzego z'umutekano n'ababa ku mugwa mukuru Freetown usanzwe utekanye. Ibyo bibaye inyuma y'amezi make Perezida Mada Dio asubiriye gutorwa mu kiringo cya kabiri mu matora yaranzwemo impari mu kwezi kwa gatandatu. Iryo gerageza rya kudeta litumye icuka kibi cya politike congerekana muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Ako karere karangwamo amakudeta umunani kuva muri 2020 aho zibonekeje mu bihugu nka Niger na Gabon uyu mwaka. Abakoze icyo gitero bagera kuri 12 barateye ibohero riri mu gisagara hagati. Barabashije kurekuza abanyororo barenga 2000 nk'uko Colonel Suleiman Musakio umuyobozi mfata kibanza w'ibohero ry'igihugu abitangaza.
Murakoze Oriane Tangishaka na Fidele Niyongabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arahamagarira abacuruzi gukorera mu mucyo bakirinda ruswa bityo abarundi bose bakagerwaho n'iterambere. Ibyo yabivugiye mu ihuriro ngaruka mwaka umuzinga day ry'inzego za leta n'abikora ku giti cyabo Kigali. Thierry Ndayishimiye
intumbero yayo ni ukuganira ukugene boteza imbere ico gisata cy'abikorera mu Burundi mu ntumbero yo gukuraho inzitizi n'intambamye muri ico gisata. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ikigega gikomoka mu bikorera kubera amatagisi baba batanze ari umushinga ukomeye mu guteza imbere u Burundi uhereye ku mutekano w'igihugu kugira ngo n'abikorera bakore mu mahoro, kubaka amabarabara, amavuriro, guhemba abarimu n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko ico gisata cy'abikorera kiri mu bitanga ibiturire mu nzego za leta. Yaboneyeho kubasaba gukorera mu muco no kwirinda gutanga ibiturire kuko ari umurundi wese azoshikira iterambere rirambye.
Abakozi ba leta nimubarege mwebwe nyene bagwizatunga nimuvuge amakosa abakozi ba leta bakora muyashiraha muyavuge kandi ari mwebwe nyene mukora ege ngo nari ntimushaka kuvuga ayo makosa kuko mukorana nabo. Ubu dukeneye kugira urunani ntagiye n'umasubira kuducamo dufatanye ubutemeye ko dufatana mu runani acavamwo kuko simugwizatunga gire bone duvenance amahera yinjire yose akayiciye ku ruhande hanyuma ayo yose acaza gukorera igihugu.
U Burundi bwihaye intumbero y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Perezida Ndayishimiye asigura ko igisata cy'abikorera kidahinduye ingendo ibyo bidashobora kugegwa ko
duce murongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi hone tuzoshika turi mu kajagara kabona aho umuntu agenda agahendahenda bo muri obe ati nkumparurira ibiri aya mahere miliyari 5 twivye duca tugahura erega nasanze niba mu nzira zibiri muri bira muri duane mukongera mukibira mu matax center none kushika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwizatunga bameze uko.
Abagwizatunga nabo bashikirije intambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose zirimo kubura amafaranga y'agaciro, kutizera ubutungane, kudakarihirizwa ubwenge hamwe n'amabanki badakorana neza n'ibindi. Kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Jeanette Karire Kinyana atwari hinguriro Karire Product akaba yari no mu bitabiriye inama avuga ko ibibazo bihanze gisata babarizwamo bizeye ko bigiye gutoregwa umuti kubw'inama.
Hari ibintu byinshi bigihadze bikirimo ingorane mugabo icyo bikoze nuko n'umukuru w'igihugu yerekanye ugushaka kugufasha no guteza imbere abanyamutahe n'ishyerekeye amafaranga y'agaciro kenshi usanga hariho bamwe bayaronka abandi ntibayaronka kandi ntambamye ziba ziriho inyungu amabanki arondera gukorera kuri ku nyungu ija muri banki igera ku bice 15 n'amahera menshi cyangwa 17 usanga umuntu ayikorera utwiwe asanga ariko arakorera
ibanki. Ikindi userukiri ihuriro ry'abikorera utwabo CFCIB, Chambre Fédérale du Commerce et de l'Industrie du Burundi mu Gifaransa yamenyesheje ni kibazo cy'umuyagankuba muke wibonekeza kandi ukenegwa cyane mu gisata cy'abikorera. Olivier Suguru arongoye CFCIB agira ati:
L'horizon moyen de tension est très vieux, ce qui occasionne des pannes et coupures.
Inzira zitanga umuyaga nk'ubukoreshwa haba mu nganda n'ahandi zirashaje cyane ibituma haguma hagaruka ibibazo byo gucikagurika k'umuyaga nkuba. Ikibura rero n'ubushobozi buke bw'umuyaga nkuba utangwa. Umugambi wa leta yacu wo kongereza ingufu z'umuyaga nkuba ni mwiza n'uwo gushigikirwa, ariko habanze higwe neza kufisa ingufu zo gukoreshwa mu nganda, mu mahoteli, mu budandaji butandukanye n'ahandi, kuko umuyaga nkuba ni uburyo bukenerwa cyane haba mu bikorwa bya ingururiro muri rusangi ndetse no mu bindi bikorwa bijanye n'iterambere.
Et pour toute activité économique en particulier.
Kuri ibyo bibazo bashikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yasabye kumwe wese yoterere bishoboka kugira ibibazo bive mu nzira iterambere naryo rikurikire. Iyo nama ikaba yatunganijwe ku civugo kigira giti ikiganiro ca leta n'abikorera utwabo umushinge w'iterambere ridakumira. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu Burundi abatwara abantu mu mabisi n'amatagisi babajyana mu ntara zo mu gihugu hagati bahagarara ku isoko rya Kotebu barinubira ko aho hantu hatari isuku ikwiye. Barasaba ko imisoro bishyuzwa yakoreshwa mu kwatunganya. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana.
Icyo gituro cy'amabisi n'amatagisi cyuzuyemo ibinogo birimo amazi mabi n'ivyondo umurengera nk'uko vyemezwa n'aba bahakorera umugabo gutwara abantu n'ibintu.
Ubisanzwe vraiment harateye isoni gose. Iyo imvura iguye hoho ni ivyondo nyene gusa mu kurondera abakiriya biratugora kubera ni mu byondo donke harateye ni isoni. Umuntu aje kwipakiza biranamugora kururuka ashika ruguru yasibye kera abavuye ruguru nibo baza bafise ivyondo. Ariko ubonye uduze ruguru abwo baratanga ati nopfu umuntu avuye Bujumbura pe.
Sabunguruza abantu n'ibintu gusa bidoga kubera ububi bw'ico gituro. Abava mu ntara zo mu gihugu hagati bazi Bujumbura canke bavi Bujumbura bagana muri zo ntara bavuga ko bitaborohera kuhuririra imodoka na cyane cyane muri kino gihe cy'imvura.
Ibarikinge no musa te isoni kubera bakiriye barazi biyambara impuzu zabo nziza z'urubanza ugasanga basubiye inyuma kubera buze naho bahonyora.
Ha hantu bo hakora kugira abanyagihugu baje kwipakiza barehe guhonyora ibishanga canke ibiziba bipakize ibirato byabo n'impuzu zabo zisa neza. Ubikora vraiment kugira tworoherwe natwe abakiriya turehe guza tuhonyora ibishanga.
Abakorera umwuga wo gutwara abantu n'ibintu mu gitiro cyo ku isoko ya Kotebu hari kindi kibabaza baravye aho bakorera. Abayazi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika babazwa n'ingene batangishwa amakuru umurengera bababwira ko bigiye gukorwa ariko imvugo ntijane n'ingiro.
Uko basemereye gutanga ikuri niko turitanga nta uharira na rero. Uko bavuze bati uno munsi mwebwe muciye haji wabo n'abantu kuri Gardino mutegezwa gusiga inoti ya bitatu tuyasiguko nyene.
Ko riratangwa turari hama document turari hiki uma byose binja muri leta. Turari ikori za forfaitere urumeza tatatu za redevance routière rumva mu bisanzwe ikori turayari mu bisanzwe na ugerageje kubiraba. Biri tugaruka
kubwiyumvo abo bakoresha ivyuma vyunguruza abantu bikabakura mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bibajana mu gihugu hagati basaba kwico gituro gitunganywa neza kigatanga ishijo ryiza ku ngenzi zivuye mu makungu.
Hamwe huza n'ingenzi zikaza ngaha zivuye mu yandi mahanga bakavuga bati dushikane muri parking iduga Gitega iduga Kayanza ngozi n'ahandi bakabazana ngaho ubona yuko ari ibintu bitation. Dusaba yuko leta niwe muvyeyi wacu twebwe igihugu ni cacu turagikunda. Dusabye yuko bo tugirira kabisa atari ngaha bakatwereka handi hantu wasukuye bakadushiraho tukicara dutekanye.
Icyo gituro cy'amatagisi n'amabisi kiri ku isoko ya Kotebu chasubiriye icahora muri zone Kamenge kwibarara ry'igihugu inomero imwe mu ntumbero yo gucungera umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu. Icyo kirimba kikaba kiri hafi y'iryo barabara muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kuri iryo barabara rya Bujumbura Bugarama. Sigituro cyo ku isoko ya Kotebu kitifashe neza muri kino gihe cy'imvura, n'abakorera mu gituro kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura baridoga ko cyuzuyemo ibinogo n'urushanga, bagasaba ko naco nyene cyotunganywa neza kuko cinjiza amafaranga atari make mu kigega cya leta. Abakunzi b'ijwi rya Amerika ntibashobye kuronka urongoye igisata kijejwe ibituro bihagararamwo ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu mu gisagara cya Bujumbura kugira agire icashikirije ku kamo gategwa nabo bagendesha ivyo vyuma.
Urakoze Desire Hatungimana, inkuru mushobora kwisanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo koma no kuri Facebook vewa radio yacu. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Leta ya Tanzania ishobora kwambura uburenganzira bwo kwitwa impunzi abarundi bahahungiye. Ubutegetsi bw'icyo gihugu bwarabateguje, bafite impungenge ko bashobora gusubizwa aho bahunze ku ngufu. Inkuru irambuye eloge burikaneza.
Mu makambi ya Ndutana Nyarugusu ari mu karere ka Kigoma mu buraruko bushuburengera bwa Tanzania, impunzi zaho zemeza ko zifite ubwoba bwinshi ku mwanya wari wose zishobora kwirukanwa ku gataka k'icyo gihugu. Aya majwi ijwi rya Amerika ryaronse arimo bimwe mu byashikirije mu ikambi ya Nduta. Aha Turudi Mwakibasa agira ati:
"Hili linashughulikiwa kwa sababu kuna hatua ambazo zitachukuliwa wakati tunaanza urejeshaji pale.
Ikibazo kiko kirirwa hari ngingo zizofatwa kubera igihe twatangura gutahura impunzi. Twavuze ko leta ifata impunzi yose nk'umuntu atazwi n'amategeko, naho dukunda abantu mu gihe wanse gutaha ntitugorere amaboko. Hari irinde ko mutakaza uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ibi nibaza ko byumvikana niko Turudi Mwakibasa yabwiye abaserukira impunzi. Umwe mu baserukira impunzi yari muri iyo nama atashimye ku mwidondoro w'umenyekana ati: "Byatuguye nabi,
babonye ko ari agahohotero. Twimwe uburenganzira nk'indongozi ntitwashoboye kubyakira neza. Leta ya Tanzania, leta y'u Burundi, ubucuti bafitaniye kuva kera bamwe baturagize. Nibaza ko atayindi siguro agahohotero kajyanye impunzi ni kenshi bamaze kudukorera. Impunzi zimaze kugira ibibazo ngaha ni nyinshi. Leta ya Tanzania irorera."
Uwo mukenyezi wundi w'abana babiri amaze imyaka irenga 8 mu buhungiro wasanga gutahuka mu Burundi bisa n'ukwishora ku icumu, nawe nyene ntiyashimye ku mwidondoro w'umenyekana.
"Wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD, wahunze politike mbi ya CNDD-FDD. Intwaro yica abanyagihugu izuba riva, ihohotera abanyagihugu izuba riva, inyuruza abantu abakuru n'abato. Intwaro ihohotera agateka kazi na muntu."
Umugabo w'abana babiri nawe yemeza ko ingingo n'ubundi abategetsi ba Tanzania amaze igihe bafata zimaze kugira ingaruka mbi ku mpunzi z'Abarundi.
"Uravye udufungurwa baduha ni bakatubuza gukora ibindi byose dukora, biratugira ko ingaruka mbi kubera ko abana barabura icyo bafungura kandi batari kukibura kubera ko umuntu atacakora, kandi ziratera ntihahamuka. Ko iyo wimvi uti jewe nzohava mfatwa ku nguvu ntahe Burundi, bizo biratuma umuntu ahamuka, biratuma umuntu atumutwe. Ntitubaheho dutekanye nk'uko byategerezwa."
Abandi nka Esperance bo haraheze imyaka irenga 3 yarabuze irengero ry'umugabo wiwe, naho inzego z'umutekano zagerageje kurondera ari mu gahinda.
"Ukuvuga baraje hari saa 9:55 baraza, numva barabomoye umuryango inshuro zitatu, naho bakubise umugeri urugi barinjira aho twita mu isebule. Ubwo rero bahageze twabyutse tuvuze induru, tuvuze induru. Ubwo rero baca bavuga ngo twe tuvuze ni afande ngo muca mubwe mushishikara muguma muvuze induru. Niho baca bamufata baramutora bamushyiriye kipingu hano nyene mu isebule. Ibi bihe mubiravye ibihe turimo by'uguhamwa no gutotezwa ngo uba bari inkozi z'ibibi, natwe atabye tuzi biratubabaje, kandi n'umuryango nta mahoro dufite, ntitwigera dusinzira. Muragerageza mudufashe cyane kuko aho turi ntihoroshe. Muzobamukoze."
Haraheze iminsi abaserukira impunzi barungikira urwandiko Perezida Ndayishimiye bamubwira ibyo bifuza byobanza gukorwa kugira zitahuke. Patrice ntadohoka ari mu baserukiye impunzi mu karere bashize umukono kuri urwo rwandiko.
Hoba ibiganiro hagati ya leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere amahoro aboneke. Twifuza yuko bokurikirana mu mutungane abo bantu bose bakoze ivyaha vy'agahomera bunwa bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Buraba neza ingene umugwi severe utunganijwe.
Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajejwe gucura impunzi yabwiye ijwi rya Amerika ko leta isaba impunzi gutahuka zivyishakiye maze zigashikiriza akazibakiye ziri iwabo.
Twebwe akamo tubatera nuko bahunguka igisabo c'umuntu cumvikana cyane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta begere nyine cyohera umukuru w'igihugu numuvyeyi. Haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye kandi numugambo uri kurabandanya neza
mukurindira ko biba mwakibasi nta ry'umunwa yemeza ko ibiganiro bigeze kure agahanura impunzi kwibarabara.
Duguzangu wakimbizi kutoka Burundi, nambeni sana viongozi, hamasishaneni kurejea nyumbani kwa sababu ukimbizi huu una ukomo.
Nchuti zanje mpunzi z'Abarundi, nsabe nshimitsi ndongozi muri mwebwe muhimirizanye gutahuka iwanyu. Ubuhungiro hazogera igihe bubaruhishe mubimenye, hazogera igihe ubuhunzi buveho. Tumaze iminsi mu nama twahuriye Gitega, ejo bundi tuzoje Dar es Salaam kandi n'inama z'abashikiranganji bafata ingingo. Hari abanyamahanga bararyosha ryosha babaha ibyizigiro, abo nyene nibo bungukira mu njyana z'akarere kacu, nibo bigira ko bababaye kandi bafite inyishu z'ibibazo byanyu. Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zirenga 118,000 nk'uko igisata cya ONU kijejwe impunzi ASR kibivuga. Eloge urika neza ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu haboneka amashyuza, amazi ashyushye abantu baturutse imihanda itandukanye bakoreraho ubukerarugendo. Uretse kuba ubwo bukerarugendo buhindura imibereho y'abahaturiye, hari n'abifashisha ayo mazi nk'umuti w'indwara zitandukanye. Eric bagira ubusa yagiyeyo.
Kwanyukeje none se ubushyuhe bw'ayamazi buturukanye
bifitanye isano n'ibirunga.
Turi mu murenge wa Nyamyumba ku kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hafi y'iki kiyaga haramari bavubura amazi ashyushye azwi nk'amashyuza.
Aratwika cyane sana ku buryo ugumishijemo ikiganza
dushya afite 75 y'ubushyuhe.
Aya mazi atuma benshi baza kuhakorera ubukerarugendo bugira n'uruhare mu kuzamura imibereho y'abayaturiye.
Umurenge wacu ni umurenge w'ubukerarugendo nk'uko mubibona ngaha. Dufite utugari tune twose dukoze ku kiyaga, abantu bava i Kigali baje kureba amazi hano cyane ko benshi batayabona. Iyo baje kureba amazi rero bungukira no ku bantu babasha kureba ayo mashyuza. Nko ku cyumweru kimwe twakira nk'abantu batari munsi y'abantu 100 baje kureba amashyuza gusa, bityo bizamura imibereho yabo yizongera gutabaza icunga ahangaha, bikazamura n'imibereho y'igihugu muri rusange kubera ko abaje kureba ayo mashyuza barishyura.
Ubu ni Bwana Innocent yo mugabo muzungu, umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo mu murenge wa Nyamyumba. Hanze yo kuba y'amazi hari abaza kuyasura bayareba, abandi bayakozamo ibiganza, hari abemeza ko ari umuti ku burwayi butandukanye. Madamu Kasu wa Maria wo mu murenge wa Gisenyi aha mu karere ka Rubavu tumusanze yicaye mu iriba rishyushye arabwira ijwi rya Amerika uko yiyumva.
Ndikubimva neza, narwaye stroke.
Ego?
Aho kugira ngo nkore mesaje njyanza mu mashyuza cyangwa mu mazi ariko birafasha.
Ubu haza kangahe ku munsi cyangwa mu kwezi cyangwa
mu cyumweru? Mu cyumweru kubera ko ngenda uyanira ndaza nkajya muri aya mazi kubera ko bimaze kugeramo kubera ubushyuhe bwayo uhita utangira gutransfera n'umutima ugatera cyane, urumva n'ibintu biba bigusohokamo.
Yego.
Noneho ukajya uvamo ukaruhuka gatoya ukagarukamo.
Madamu wa Maria amaze ibyumweru bitatu agana amashyuza kandi atangiye kubona itandukaniro mu buzima.
Biriyongera kubera ko na mbere nari narabaye paralize amaguru atagenda adashobora kugenda ariko ndagenda neza, n'imitsi y'umutwe nta gukimbabaza cyane. Numva ko mungihe harimo impinduka, niyo mpamvu ubona ko mba nakoze uru rugendo nkaza ahangaha. Kubera ko n'ikindi ndimo kunywa iri hafi gushira buriya nzajya muri kontorore kugira ngo nshe muri MRI ndebe ko situasiyo imeze, ariko muri njyewe numva sava.
Ku ruhande rw'uyu mugore hari undi mugabo ukora urugendo rutari ruto. Bwana Fidele Nizeyimana we yaturutse mu karere ka Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri, nawe tuganira yicaye mu mazi. Yakoze impanuka umugongo urangirika, amikoro yo gukomeza guhura na muganga ntiyamushobokeye, yagiriwe inama yo kwiyambaza amashyuza.
ntago amafaranga bazabona nageje mu 150 mbona ntazabishobora amafaranga ntazayabona nimukira hano ariko hano aho magereye bira numva biri kumfasha n'ikindi bifasha n'ugabanya ibiro magereye ikibazo mu mitsi ntagira ibinya mu maboko mu maguru nkaba ntabasha kugenda cyangwa se guhagarara ariko iyo maze imitsi ndimo kuza hano ibinya biragabanuka nkaba nizeye ko rero ngo guhagarara no kugenda bizana byo bizabasha kuza bikagenda neza
ku rugiruko ruturiye amashyuza narwo rwabyungukiyemo bwana Olivier Ndagije Imana w'imyaka 20 y'amavuko akorera massage abaje mu mashyuza
mbese ngo umuntu hakora nge uraza ngagusobanurira ukambyira indwara ufite bitewe nuko aya mazi ngenzi indwara yavura umuntu nkoreye massage abiterwa nuko namuhaye service hano ndagiciro cya massage twetugira byagenze neza hano kwezi nshobora gufata nk'amafaranga nk'ibihumbi 60 ntabwo nshobora kubaho nabi bitewe nuko naya mazi abanyamahanga baraza baradusura
Bwana Jean Bosco karahanyuze we ashinzwe gukora isuku ku mashyuza
baramwenze ngo risuku ndazo nyene ndakora none njowe kandi kazi nguburo by'indomba mbushumwe kwa ko nduriye kukiva ariko ndabikoresho mfite byo mu burundi narubatse mfite umugore ntambayo neza ndakibaza
kubera amashyuza ahinya myumba hari amasoko abiri y'amashyuza rimwe ryeguriwe koperative y'inkera gutabara ari nayo iricunga irindi ryari ryarahawe abaturage ariko abahaturiye bagakomeza kwinubira uburyo bajya koga bakabishyuza
mfite imyaka 27 niho nakuriye nta muntu wigeraga yishyuza guhera na mbere ya hose n'umutungo kamere twe turifuza ko mwadukorera ubuvugizi bakatureka tukajya two guko bisanzwe
kano kareba ni imana kadushyiriye hano akarengane n'ukuza kuvuga tugiye koga ngo ishyura
icyakora bitangazwa n'umurenge wa Nyamyumba kuri iyi gahunda yo kwishyuza abaturiye amashyuza byo birahabanye bwana niyo mugabo umuzungu
ahana batuye abaturage benshi bamenye amashyuza kuva bavuka kugeza uyu munsi nimo bari batuye iyo batagiyemo bararwara twabonye ubushobozi bwabo bugenda babukeya nk'inama y'umutekano twemeza yuko abaturage bo mu rwanya Nyamyumba abarubyi bororera muri iki kiyaga cya Kivu yuko bo bajya babikora ariko batabanje bishyura abashaka kwishyura bakajya ahateganyijwe hano ku ruhande rw'ibumoso
umurenge wa Nyamyumba hamirije ijwi rya Amerika ko uwaba yarihaye kwishyuza abaturiye amashyuza binyuranyije n'amabwiriza yashyizweho bityo ko ashobora kubiryozwa amakuru twahawe na koperative y'inkera gutabara ishinzwe kwita kuri aya mashyuza aravuga ko umunyarwanda uturutse hanze y'umurenge wa Nyamyumba yishyura amafaranga 1000 kugira ngo yemererwe gusura amashyuza naho ku munyamahanga we ni amafaranga 2000 ni mu gihe byibura mu cyumweru hatabura abantu batari munsi y'ijana bagana aya mashyuza bagira ubusa ijwi rya Amerika kugisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda
ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza matwi nkuko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi irembo ry'Imana ni mu kanwa umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugutera igihugu cy'Urundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ifise abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayira